mbandanya kumviriza Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 Ijwi ry'Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva Tangumanzi kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi riyobora. Kwisi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni vewa radio yacu. Umurwi intagondwa zitirira idini rya Islam Boko Haram umaze imyaka 18 ukora iterabwoba mu bihugu bitandukanye vya Afrika yo hagati mu burengero na Sahel wari yemereye ko ari wanyuruje abanyeshuri b'abahungu barenga 500 bo ku ishuri ryisumbuye ryigisha ubumenyi bwa siyansi rikaba rinegukira leta ya Nigeria. Iryo shure riri mu karere kitwa Kitsina kari mu ntara ya Kankara ryatewe kuwa gatanu w'indwi iheze. Subwa mbere Boko Haram ikora ishano nk'iri muribuka ko nko mu 2014 uwo mugwi w'iterabwoba wanyuruje abanyeshuri b'abakobwa 276 biga ku ishuri ryo mu gisagara ca Chibok kiri muri leta ya Borno. Bamwe muri abo bakobwa baratorotse mu gihe abandi bakiri mu vyara vy'uwo mugwi muri isanga y'ino munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Joe Diane Ninahazwe. Turagaruka ku vy'uwo mugwi muri rusangi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere ndabahikaze bakunzi b'Ijwi ry'Amerika mu kiganiro muri isanga cuno munsi. Abatumire twatumiriye ngo badufashe gutahura ivya Boko Haram ni Ambassador Frederic Gateretse Nguga atwara igisata kijejwe gukumira amatati mu muryango umwe bwa Afrika. Gateretse ahandibutsa yuko mwana yokoreye umwanya munini muri amisome mu gisata cyo kurwanya iterabwoba amahoro ngaho muri Kenya. Nikaze muri isanga ino munsi.
Murakoze cyane.
Turi kumwe kandi na Fiacre Munezero atwara iradio yitwa Radio International Ndarason ikorera mu karere karimo ikiyaga Chad gikikujwe n'ibihugu bigwiriyemo Boko Haram. Iyi radio y'umugambi w'ishirahamwe Okapi Consulting yashinzwe ngo ifashe mu gutuza iterabwoba mu bihugu bitandukanye vya Afrika na cane cane ibigwiriyemo Boko Haram. Fiacre Munezero uri Maiduguri ku murwa mukuru w'intara ya Borno muri Nigeria. Aha Maiduguri ndibutsa ko ari naho Boko Haram yavukiye mu 2012. Fiacre, ikaze, mwiriwe gute ngaho Maiduguri?
Nimitende mu gisagara mugabo akikuje si neza cyane. Hanyuma yamuneza Diane ndara mu gice cyane na
reka duhere tubaza kuri mwebwe Ambassador Ngoga, mbega umurwi Boko Haram ni iki, wavutse gute, ushingiye kuki muri rusangi?
Umugwi Boko Haram ni umugwi wavutse mu 2012. Uwundi bavuga ko ari umugwi ngo uri kurwanira ivy'idini rya Isilamu, gukurikiza ivya Isilamu, ni ukuvuga abantu batadohoka ku idini rya Isilamu. Mugabo uko imyaka yagiye iragenda barafashe batangura gukora ibitero ahantu bavuye muri Nigeria bajya muri Chad bajya muri Niger, urumva barafite rero n'abantu babashigikiye muri Cameroon bamwe bamwe. Uyo mugwi rero unye ukaba uri umugwi ukomeye. Nimwumvire namwe, umugwi ushobora gufata abantu bashika 300 bakabanyuruza no kuvuga yuko bafise ibigwanisho bikomakomeye amakamyo n'ibindi byose mu byukuri uyo mugwi wonye ntukiri umugwi wonyine ugwanira ibintu by'idini ni no mugwi twe tubona umenga n'inkasandika n'inkamafia ukuntu ikora kandi bafise ababashigikiye bamwe bamwe bari mu nzego mugabo bose ntibiyumvira kimwe hariho abakurikira iby'idini hariho abakora ububandi n'ubudandaji n'ibindi byose mugabo hakaba rero n'abandi bafise icyabatumye bajyayo muri uyu muhari icyo kintu rero cyatumye bajyayo benshi baravuga yuko aho bava bari bibagiwe na leta bakavuga yuko hariho ama injustice muri ibyo bihugu byatuma abantu biradikariza hano bakajya muri uyu muhari twebwe rero mu mudu afurika turafise icyo twita reka ndabivuge ngo mu cyongereza ni multinational joint task force ni ingabo z'ibihugu byo mu karere zagiye hamwe zimaze iminsi zigerageza gutuza abo barwanya Boko Haram hari aho bagize icyo bakora cyadeho baragwanya cyane bose barabakurayo mugabo bandanye bidegembya ahantu hamwe hamwe cyane cyane muri Nigeria kuri izo ntara nyine za Maiduguri n'ahandi hose ibyo ni bavuga kuri uyu muhari mugabo n'umuhari by'ukuri ubona yuko hako bogenda barabatuza batuma ingufu zabo zigabanuka ahubwo uko umwanya gumugenda niko bamwe bakomera
ego ukivuka uyo mugwi mu 2022 warugizwe ahanini n'abantu muri Nigeria gusa canke bari bavanze abaharanira icyo bavuga ko ari dini rya Islam no kumikorere yabo ikazi
ukivuka bari abantu bo muri Nigeria mugabo buhoro buhoro harajemo nabandi igituma ibitigirize byagiye biragwira ni kubera iyo bigwikira bwoba hari igitabo bakurikira cyitwa management of savage dream igitabo cyanditswe n'umuntu witwa Bukar Naji yari mu idorodo wa Al-Qaeda yababwira yuko ahantu hose bari bagomba gutera bagatera akantu gatoyi hanyuma leta iducitera kurusha kandi kurusha ituma abantu bashagura abantu bashaguye babarekwite babashyire mu muri izo nyeshamba hino nibaza rero kuko uko leta yagirishura agati akazi na muntu kamererwa nabi cyane rwose muri ibyo bihugu yaratumye niyo migwi igendera komera ni ukubwira yuko uyu mugwi wa Boko Haram ufite ibigwanisho bikomakomeye ushobora guhangana n'ibisirikare bikomakomeye kandi rimwe na rimwe bakanashobora no kubatsinda
ego Fiacre Munezero we ahuri Maiduguru haravugwa cyane Boko Haram tubwira uko hameze ukihashika umuntu ahashitse arabona ko ari ahantu hari vyihebe nk'ivyo ambassador ngo gahijeje kutubwira
ya Boko Haram bigitangura afe nakomeye cyane cyane mu 2012 mugabo bigitangura bari abantu banki ishuri iri ishuri isanzwe bita Ecole Occidentale hanyuma kubera icyo abantu bakwiye kumenya ni uko aho hantu nk'uko Federice Mugayo yavuze muri Basenti Lac Chad nk'irimo yavuga mu Kirundi ni kikujwe n'ibihugu bine Nigeria Cameroon Chad na Niger hanyuma n'ahantu ibihugu byahevye kubera ndakwereke nk'aha Maiduguri hari ku birometero 1,500 ku murwa mukuru Lagos mugabo hakaba ari hafi ya Chad ku birometero 250 ibyo Nigeria ikeneye ubutunzi bwayo mu manuko ntiburi mu buraruko ibintu bibera hariya ni kure cyane ntibavyitayeho mu bisanzwe umuntu yivuko hanyuma Cameroon nayo nabo nyine ni kure cyane rwose yawunze abo bantu rero bakabantu b'abayisilamu leta yarabahevye ntibiga nta mashuri nta bitaro na 90% y'abana bo muri iyo ntuzi muri ako karere ntibiga abo rero baje hatanga uyu muntu yitwa Yusuf Mohamed we rero yabuze abantu kwiga amashuri kuko leta yari zabahebye hanyuma barava mu rwanya akabuza abana ko abahungu bajyamo n'abakobwa akavuga ko kwiga ikorowani gusa hanyuma baramutera baramwica bamwishye ikihinduka ishyirahamwe igiterabwoba rero aho Maiduguri ndi rero ni kumva kugira ngo ariko kibazo mu gisagara Maiduguri ni ibisanzwe kandi nka twe tuba muri ya burere bw'iwacu bazi ko ku murango usanga hameze neza mu gisagara hameze neza mugabo hafi yaho ngahonye mu makuru aheruka kuvugwa nahonye batwaye abo bana mugabo aho mu yinga biraheze yitwa Zabalmari barateye bica abantu 111 umva abantu birimira barabica ni hafi ku birometero 10 za Maiduguri nkuko nyine Frederic ngo gabivuze nabantu bateye ubwoba urumva abantu by'ibihebe rumenya hari rumenya n'ubugutu babahari bari mu bantu bari muri leta muba barateye ikambi mu myaka iheze Maiduguri baje mu makamyo y'igisirikare ashika 40 bambaye impuzu z'igisirikare cya Nigeria abandi bakagira ngo nababo urumva iyo bashatse barinjira bakora ibyo bashaka umwaka barinjiye bafungura imbohe amajana ndwi umva abantu bagira ibintu ngivyo ku murango mu bihugu cya mbere gikomeye muri Afrika yirabura turese Afrika y'epfo umva barateye ubwoba
ahamaga ambassadeur Frederic aravuze ati bashatse baratera bagasubira kazi aho bari ahanini amashamba barizwamo bari babarizwa hehani na Boko Haram
urumva twebwe ico tuzi nuko hariho ishamba iri ahantu bita Anambra State aho bari ari ishamba bahora bajyamwo mugabo kenshi abo bantu nkuko fiyaka karabivuga n'abantu bari mu bantu nyene bari mu bantu barafite capacity yo kumobiliza abantu mu kugira bakore igitero kimwe mugabo ibyo shekaho ari karavuga wewe ari ishamba yinyegejemwo niho bamaze igihe bamutera bagerageza gukora ibitero ariko byaranse barafite ukuntu bamobiliza abantu cyane bose biroroshe agacako ibyo bitero abo bantu bashobora kumobiliza gute ashobora kumobiliza kuko yakabivuze n'abantu bashaguye cyane bose n'abantu leta yibagiwe n'abantu nibabye na Nigeria nk'aya mazone bari muri periferi urasanga kenshi atacyayitse bafashe muganagana biyutse n'ikindi kintu naho batwaye n'umunsi abahungu bashika 300 haracyariho n'abo bakobwa banyuruzwa aho bita abacibok gushika n'ubunye hariho bamwe batoye n'abandi bataratora none musigura gute yuko igihugu nka Nigeria tuzi nyene gikomeye yavuze fiatre bigenda gute ngo abo bantu bashobore guhaguruka bagatwara abana bangana gutyo bakanyuruza abakobwa imyaka na mirere ntagire n'umuntu umwe ashobora kumenya aho bari cyangwa abatuje nukuvuga iki nukuvuga yuko hariho abantu babafasha kandi ari mu nzego ntibishoboka kugira ngo bashobore gukora ibintu byose badafite abantu babafasha twebwe turi mu gisagara cyo gushaka kurondera amahoro nibyo tuguma tuvuga tuti leta nayo nyine byo muri ibyo bihugu iri kwiye kwisuzuma bakaraba neza na neza igituma abo bantu baguma baronka ababashigikira ababashigikira nabo umuntu akabamenya ngo kenshi ntibashigikira ngo kubera gusa ngo basangire ibyiyumviro hari n'abakoresha kumvuza politiki
icyo kintu cy'agashavu bavuga ngo baragiriye leta kuki ako gashavu bakunze no kugata ku bana b'abanyeshuri hariho abo ba Chibok b'abakobwa n'ubu harimo abakirondegwa harimo aba bashasha muri katsina batwawe baza baca batera abanyeshuri kubera iki
bajya abakobwa b'aba Chibok bajya bavuga bamwe ko baciye abagore babo babatekera babitaho iyo bakomeretse abo bandi nabo b'abahungu bacabahindura abagwanyi kenshi niba bashaka mugabo hari ikindi kintu gihambaye gituma batera abanyeshuri twese ababyeyi igihugu nta kintu kibabaza igihugu nk'iyo abana banyurujwe bagatwagwa gutyonye kenshi ni kugira ngo berekane yuko bakihari kandi yuko leta igomba guhangana nabo urabona nko muri Afghanistani ujya nta ntambara nimwe ihererwa mu masasu ujya intambara zose zamazihera abantu bicaye bakayaga ku kibazo cya Boko Haram n'indi hari indi migwi yose tumaze iminsi twiga tukaraba tuti none ubwo ntitwukoresha inguvu ego mugabo turabe n'ukuntu twashobora kuganira na bamwe abo twashobora kuyaga ni ikibazo rero tutaratahura kuko mwibuke yuko Boko Haram n'indi migwi y'iterabwoba muri Conseil de paix et de sécurité africaine zabaye dekare ama organisation terroriste rero ni dekare y'organisation terroriste donc imibiri y'iterabwoba ni ukuvuga yuko ntimushobora kuyaga nabo rero ibyo rero nibyo abantu bamaze iminsi biga mugabo ikizwi cyo ni uko ibyo twagerageje byose nibyo leta zigomba zigerageza ntibirashobora kugabanya inguvu z'iyo migwi ahubwo inguvu zabo zariyongereye
fiyaka munezero irumva n'ikibazo gishobora no kubarizwa mu miryango ngira ngo nkumbure abana bagakura bazi ingene bitwara n'iki aho mugenda gukorera ibiganiro muri ayo maradiyo yanyu ariko arafasha mu kurwanya rino terabwoba imiryango mubona babizi iki kibazo babona ko ari ikintu babwirizwa nimba babonye icyo bikeka bakakivuga
biragoye Diane ibintu byo muri kano karere urumva mumenya yuko abo bantu bangwa cyane uko bivuga mu maradiyo duyimenye ngi nabantu ijana ku ijana zahabantu n'abayisilamu hanyuma leta umva zarabahebye mu byo tuhora twumva nko mu gice cya Chade barabahebye ku buryo bakoresha n'amahera muri Nigeria naira ntibazi ifaranga ryiwa bimwe nerisa hari uwo tugeze kuba tuwe ikintu wifuza cya mbere ni iki ngubu unye ati nifuza kuronka karanga muntu ntazi cyane nubwo leta zarabahebye ntimushobora kubyiyumvira nubwo kuri 19 kugena batiga nta bitaro nta nakimwe abo waboko waramwumvaga umva ni ubugaragwa hari abo bubakira ibyo bita amapfuyi bakabaha amazi kujya batiga bakiga ikorowani niyo bemerega n'abayisilamu hanyuma rero bariko barabatwara bahora babaha amahera bagasigana amahera umuryango biga bararonka amahera baratanga amahera urumva hari abo bakundirika hari abo bahuje hari n'abatabakunda rero batwara ku ngufu biraguye n'ukuri kumenya hanyuma mba nta kibafasha ntabwo iyo baja ni nk'uko n'ubw'akarorero kabo dukorana ngaho bahungu n'abakobwa turungikayo b'abanyeshamakuru barabatera ubwoba mugabo ntaho baje kuko nta kazi nako sindavuga ati tugwe turi kuri ku kazi umva nabo bantu rero ntaho baja
mbega ambasade Frederic murafise ibiharuro vyerekana imyaka y'abari muri Boko Haram uko bangana imyaka yabo ibitsina vyabo
kenshi n'abana bato bato ntibaba bakuze nico kinababaje nk'ubunye hariho intambara perezida wo muri Chad yaragiye haraheze amezi yaragiye kugwana nabo ku butaka bwa Chad hanyuma benshi mu bo bafashe usanga ari imikangara y'abana bafite nk'imyaka nka 15 n'iyindi hari imyaka yose mugabo kenshi usanga ari abana batoyi ikintu kibabaje nari nagiye kuvuga ni uko ifiyaka ya Kibudo yavuze ati hariho bamwe bashyigikira ibyo ariko barakora nk'uburabye nk'abiyahuzi kenshi usanga ari abakobwa bakoresha abana b'abakobwa b'imyaka nka 23 bari batoyi cyane rwose ni ukuvuga ko harakogwa n'iki kintu cyo kuboza mu mutwe kubashyiramo yuko ariko abikorera Imana bacaja mu ijuru mugabo ibyo bonye ni imigwi yose y'iterabwoba ibikora ikigiri ngira ngo niwandikwa ndabeshe mvuze nti umuntu arazi nyine bo babangana mugabo ubu baravuga yuko ubunye urazi Boko Haram aho hantu hose bakorera yuko ubu bashikana ibihumbi bishika bya baba ibihumbi bitanu n'ibindi
kandi bakaba bakwiye muri ako karere ka Afurika hagati Sahel n'ahandi
egombe
hanyuma nka igisata cy'ijuru rya Amerika aho muri Nigeria mu rurimi rwa Hausa kiravuga yuko abakoze kiriya gitero giheruka kwera gatsina baje bagikora bari kuma moto umuntu akibaza ati abantu bari kuma moto bagatera bagatwara abana bagera mu majana hari ibintu umuntu adasobanukirwa ni gute boza kuma moto hama igisirikare ntigishobore guhangana nabo kandi umva bari kuma moto
Ije nije na ilami ndavuga ahubwo nagira ngaruke ku bitigi byabo ahubwo urabona hariho abavuga yuko bashika 15,000 cyaje yo ivuga ko bashika 20,000 leta zuwe za Amerika n'abandi bo muri Afrika bavuga yuko bari hagati 5,000-6,000 urumva nta wuzi neza igitigiri cyabo mugabo icyo kibazo bagiye n'icyo kibazo nami ndabaza na mbere bigenda gute ngo ushobore gutwara abantu bashika 300 cyangwa ngo muze n'amamoto ntagire n'uwabona ntagire n'umuntu n'umwe amenya ibibaye ni ukuvuga yuko hariho abantu mu nzego bafasha cyane ugasanga nk'ingabo aho batera ingabo ntizo zikwiye kuko baza ari benshi baje gukora igitero
Fiacre aho ugeze amaso wewe haba ku mashuri haba ukunze kugabwa ibitero umutekano urakwiye ku buryo baje bavuga bati dushobora guhangana nabo kuko arabivuze ambasaderi ati ushobora gusanga n'umutekano udakingiwe bikwiye ugeze amaso ubona abasirikare bateguriye guhangana n'ivyihebe umwanya n'umwanya
siko twese turazi Nigeria ko ari igihugu gikomeye turetse ko gitubunze n'abanigeriya niyo bariko bakina n'umupira urabona ingene bihangana n'abasirikare bakomeye cyane rwose urumva rero icyo rero umuntu yokumva ndasubiramo barya abantu b'abayisilamu gusa bo muri Chade ho no muri Kameruni n'abantu twabakanuri n'abayisilamu gusa ijana ku ijana hanyuma rero bari kure cyane y'inyungu za Nigeria ibiriko birabera hariya ni kure ntibabyitayeho iryo jambo ndarivuze mesha mugabo ni ukuri ntibabitayeho Aho basirikare rero ubu bari bakomeye bafite ibirwanisho bikomeye. Frederic yavuze ambassador ngoga yavuze ati International Joint Tanks for Task Force turi kumwe Frederic dukoreye muri rya kamenyene yabo kubera turuko umutekano wacu. Nabantu bakomeye cyane go. Mugabo rero ntibashaka no gupfa sinzi ko byumva. Ari mu guverineri wa Nzeyo ngahanye Maiduguri yigeze kuyitwa kwa keshimi shetima yabwiye umukuru w'igihugu ati bafite igwanisho bikomeye bagaca batutse ibigwanisho bagaca baturusha ingoga ego nishaka yo kugwana ati ntituzobatsi donc nico cyo kumva inyungu za Nigeria zimukure inyungu za Niger ni yamene kure inyungu za Cameroon ngiyari bazi nuko ariko baragwana bo nabakanuri abantu bakumiriwe cyane gose abantu rero bandi baratinya kugwana izo buze zama pikipiki navyo munga hanye Maiduguri uko ratembere nsho kintu cya mbere gutangaza igisagara kitari mu pikipiki nimwe ari tegeko rya leta ribuza ko batwara amavindi umuntu batere iyo kambi urajyo kambi nsho kuzuma bace baza mu makamyoneti data ya abashaka basubira n'abasirikare ba Nigeria ubwo arasho bita complicity barasho abantu bahita inkuru n'abantu badashigwa bagaca bagora n'abantu bariko baraca amahera ngoga sinzi iyo waratumira muri rya kambi uravye bajya basirikare mu Nigeria bari muri FMM n'ukuri wagiye kugwana hanyuma rero ugaca ubutsinze mu bisanzwe n'ukuri umuyingwano si yabo mugabo turaba rero cyane yegereye Ntuzeye Maiduguri yegereye ingorane ni birometero 250 umukuru w'igihugu yarigiriwe nyene abasirikare muri cyane bo bagwana kurusha abandi bose iyo barabirukana babayirukanye baca bagenda muri cyane ya Nzeye ya shamba ryitwa Sambisa ariryo ryitwa Sambisa bavuga ngo babinyegejemo bagiyeyo urumva abacyaba muri cyane bagashasubira inyuma bagaca bagaruka wumva n'abantu batembeye ntumenye aho bari umutekano urumva rero bo bavuga bati n'umukuru w'igihugu dushatse twumutera umugabo nicyo badashobora no gufata ahantu ngo bavuga ati turafite intara yacu kubera Nigeria irakomeye abasirikare bakomeye bashatse ingwano nta aribo bananiye nibwo bo ntibafatika
hanyuma none ga ambassadeur Frederic murazi muri diplomasi icyo muhanganye nacu kuri Boko Haram
nabivuze turi cyo duhanganye nacu wanashaka ari ndagiye kuvuga umva nibyo bari muri Sambisa Forest aho hantu niho bari bari n'ahandi bitagoza na Mark ni muri Borno State muri diplomasi turi cyo duhanganye nabyo akubwiye nti hariho abavuga bati izi ntambara z'iterabwoba zizoshobora guhera ari ukoresheje gusinguvu uzogomba no kwitaho icyatumye abantu bajya gukurikira iyo migwi igwana yabivuze fiyase neza cyane gusa tugarabahize hariho ibintu bibiri abantu bati urabona Nigeria mu bisanzwe urabona igabuyemo ibice bibiri hariho abigiri abakretien bari muri sud hakaba abanabo muri nord rero umuntu ari yibagiye yuko ngira ngo haje umukuru w'igihugu ava muri nord perezida Buhari yuko yovitaho cyane gose hama akagira akarusho mugabo biraboneka ko ari ingorane zari zihaye no kuva kera n'abantu yibagiwe rwose cyane rwose hanyuma ikindi ko umuntu agomba kuraba urabona Boko Haram n'aho ari Boko Haram ikora ibyo bitero ubu nisike yita Islamic State in West Africa ni ukuvuga yuko ni branche ya leta islamique muri Afrika y'Ouest iyo ni dimension yagiye kuvuga kuko irakomeye cyane rwose kuko uno munsi ni igiti kiriko turabona muri Afrika hose ni ukuvuga kiriko tubona hose muri Afrika urabona urafise Islamic State muri West Africa ya Boko Haram ubu dusigaye dufise Islamic State muri Central Africa ni ADF iri muri Congo hageze ya Beni ubu muri Somalia hariho Islamic State muri Horn of Africa muri Kondo Afrika ubu rero bariya nabo bari kwatera muri za Cape Delgado muri Mozambique naho nyene hariho icyo bita Etat Islamique pour l'Afrique australe. Ibyo rero ni ukuvuga iki ni ukuvuga yuko bafise umugambi umwe ni ukuvuga Boko Haram ahantu hose bashaka gukontrola ibyo bita babahari kugira ngo bashobore kuza baradandaza bazana abagwanyi bazana urudandazwa kurabye henshi ikintu kibabeshejeho ni ubusuma benshi baranavuga yuko nabajya abana bagenda gutera baba Boko Haram benshi baba bahaye n'urumuntu hariho akanini sinzi kuntu twa
bakunda ko ahagira ngo barinde kurayubona
urumva
nuko bako kwaramye izo nkwira muri context ya basenda Chad menu nkwira ba usino muri context ya Nigeria hama na context y'ibyo abantu zuye abantu bwo mu Islamic State bagomba gukora uriho ko babakuye muri Iraq bagashwiragira ariko rase uyu wundi mugambi umugambi bafite na Africa ukuntu bazoca baronka ibyo bita ama califate azara bafasha mu byo bagenda barakora nico kintu kugumana muna gumacimbira yuko bakorera irindi shyirahamwe rikomakomeye barusha
hama ayo mashyirahamwe umuntu adashobora kuvuga ati ni nkari yacanke n'ibintu umuntu abavuga ati ayo mashyirahamwe arahari mugabo barundira ugasanga uri kugwana n'ishyirahamwe utazi ryariyo
Al-Qaeda oya trafiki perereza trafiki perereza ikiye kugira ngo tumenye ibyo tutangana nabyo mugabo icyo tutaratahura gusa umva amahirwe ibyo binyeshamba zironka nuko hari ibibazo bikomakomeye kujya ku yaka rumwe bivuga ati n'abantu bahebwe ugiye ukaraba hose muri ibyo bihugu aho bakorera usanga bajya ahantu hari abantu kenshi icyambere na mbere usanga hariho injyani z'amoko ugiye ukaraba ahantu bari muri Maiduguri muri za Borno State n'ahandi hose hari injyani z'amoko ikigira kabiri ugasanga kenshi leta ari bajya abo bantu kandi ugasanga kenshi n'inzego z'umutekano zirafata n'abanyagihugu
uraba
nk'ubuhunye ibindi bitakubwiye ugiye gukura n'umunsi muri Mozambique ahantu ta Cabo Delgado hari inyeshamba hariho injyani z'amoko zaho bita abamakuwa n'abamakonde bari amaze iminsi bahashaniranye muri izi ntambara za Frelimo baca baricara aho hantu usanga muri izo ntara abantu kenshi barafatwa nabi n'inzego za mutekano barafunga abantu bakabakubita bakamera nabi ugasanga abantu barashabuye cyane rwose naronse rero izo nyeshamba ziza kubafasha zikabashyigikira batazikurikira
hanyuma gafiyake hari ubwoba bw'uko uko tuvyumva urumva baravuga ngo Iraq hehe tukaguma twumva mu bindi bihugu aho muri Nigeria n'ahandi hari ubwoba bw'uko bohava banatandukira na kariya karere k'ibiyaga bigari bakadushikamo
jeyo icyo kibazo ni politike ndende Frederic icyo kivuze ko mugabo ndo no kivuga ko jeyo nuko uravye politike itanaturaba uravye nk'ine abafaransa bashyigikira Chad ni kubera niyo tuba mu gita rampari ya nyuma ni Chad burengana umva Chad urenganya ubushize Centrafrique utumanuka Congo nibwo bwoba buhari mugabo ikindi nacyo icyo Frederic avuze cy'ukumva ukuntu bajya abantu bashika abantu bagowe ndaguhe nk'akarorero twe turafite kumutondera abakozi abo bakandi uri wumva ari nk'abakozi uri ko bakora wondera nk'umuntu ukarondera nk'umuntu aba benshi n'abakanure muri Nigeria no muri Niger na Cameroon mwa muri Chad baca bitwa kanembu bahindura indimi ni nk'abarundi n'abanyarwanda hanyuma ukarondera nk'umukozi w'umudamu imyaka itatu igahera utararonka umuntu mushobora kumvikana kuko ntibize abo bantu rero wumva bashyitsemo urumva n'abantu mbere aje nibo bajya ko barahebwe cyane rwose mugabo rero icyo kibazo niyumvira yuko hajya abafaransa baguma bashyigikiye Januari ni ukubera abona ati bakarengana ngahanye akazo bakabaye
ambasadeur hari ico muriko murakora muzitira kugira ngo ntibizo have binatandukira kariya karere canke ugwamwa wa mufise yuko vyoshika mu karere k'ibiyaga bigari gasanzwe kanavugwamo n'izindi ntambara zindi zitandukanye nko muri Republika ya Demokarasi ya Congo n'ahandi
murakoze cyane hariho byinshi biko turakora urumva icyambere na mbere dufise strategi ya mbere ni yo kugira icyo bita gukingira dabo intambara ntizibe icyo ni cya mbere aho zamaze kuba naho turakorana aho fiakari niyo multinational joint task force tukaraba ukuntu twokwishyura mu bya gisirikare kugira ngo dutugire abo bantu hanyuma ikindi nacyo dushyiramo cyane rwose ingufu n'ayo ma strategi de stabilisation sinzi uko nabivuga mu kirundi ni ukugira ngo umuntu arabe ibibazo byari bimaze imyaka bihari kugaruka na leta kuraba yuko leta yitawe n'igihugu turiko turakorana n'ibihugu biri mu mwe bwa Afurika kugira ngo turabe yuko twora ukuntu amareta yacu ubu muri iminsi yo kwitaho by'ukuri ibibazo by'abanyagihugu kubera yuko utabitayeho hari abandi azovitaho urabyumva nibyo no kubesha bafise amakenga kuko urabona dufise unyeshamba biri muri Sahel dufise inyeshamba ubunye muri Congo barahari urabona hari muri Condor Afrique ziri ubu naho zishaka kujya muri Afrique Austral niyo yari yarakingiwe ubu rero turafite amakenga mugabo icyo turakora ni uko icya mbere na mbere turagerageza gushyira hamwe ibihugu kugira ngo bisangire amakuru turafite icyo twita processus de Nouakchott processus de Nouakchott ihuda ibihugu cumi n'umwe byo muri Sahel kugira ngo bajye barahanahana amakuru baraba bati ibintu bimeze gute na gute dufite icyo twita processus de Djibouti iyo processus de Djibouti ihuza abakuru b'ireresi b'ibihugu byo muri Afrique de l'Est ibyo bihugu rero birahura kenshi bigasangira amakuru nabyo turafite n'imigambi yo kuzobikora mu minsi iza n'ibihugu byo muri Afurika y'Epfo turabe ukuntu bazatangira amakuru mugabo turanafite rero ni nk'uko nabivuze izo ngabo za MNGTF ziriko zirakora ngaho turafite n'ukuntu zose tugomba gushyigikira ibyo bita G5 Sahel tugomba kuzonika ingabo zishyika ibihumbi bitatu kugira ngo bajye kurwanya ibyo tugamije ni ukugira ngo tubatuze aho bari ntibajye baramanuka bajya ahandi mugabo nagenda babwire igenewe muri Somalia bagize rimwe tuangana n'iterabwoba za Al-Shabab tugeze gufata rimwe abantu b'abanigeriya abo bantu rero bagira yuko bari barumitswe na Boko Haram kugira ngo bige iby'iterabwoba kuko abasomaliya barafite ubuhinga bukomakomeye kurusha rero wumve nawe ni ukuvuga yuko abo bantu izo nyeshyamba zirashobora no kuvugana mugabo twebwe nk'ibihugu ugasanga natwe turacyakweza amaguru cyangwa hari ibindi bibazo bya politiki bituma tudakorana twese neza mugabo ni ukubwira yuko Boko Haram ndabyibuka hari muri 2012 hari aho abamwe twasanze muri Somalia baje kwiga nyine bokoresha amabombe bakituritsa n'ibindi
hanyuma mwese mwabigarutse ko muravuga muti ni ibibazo bivyukira amanyagihugu ariko bakanagenda banashiramwo icyo kintu c'idini rya Islam fiaka wewe uri ku rubuga ngaho nk'umumenyesha makuru uvugana n'abanyagihugu ukavugana n'abajeje intwaro ukavugana n'impande zose abantu b'idini rya Islam nabo barajanwamwo muri uwo murugo w'ababwirizwa gutuza ico kintu ca Boko Haram canke iyindi mirwi yose ikora iterabwoba idini rya Islam rirashigwamo muri ico gikorwa ku buryo naryo ryumva ko ribwirizwa guterera
barafasha cyane gose Diane barafasha cyane rero nk'ibiya amajambo Boko Haram ivuga ngo ikorohani ivuga ibinibi urumva barabesha ko ikorohani ibuza kwiga ikorohani ibintu bavuga muri kugira baronke ingabo batwara abantu turafise ukuntu duca turonera nk'abantu bemewe muri rya dini ryabo ry'abayisilamu bagaca bavuga icyo bita gukontra le narrative donc bakavuga ivyo ivuga by'ukuri iyo korohani yabo abo barakora cyane gose hanyuma hari ingorane ikomeye rero ngo mangaruka ko bajya bakanuri irya mpiri yabo yari ikomeye kera bakanuri ugiye rero raba nk'abatwara muri Nigeria byopfuma waho n'umukanuri ahandi usanga bajya batwara bakera babo bacafise abantu batwara nka mwami bacafise abami usanga batagifise ubutegetsi kandi ari bemewe n'abanyagihugu bagaca bazana abantu batwara aho nk'uwo muri Chad ugasanga ava kwa umukuru w'igihugu ugasanga naho nta namwe uhuriye n'urunyisi rumwe agaca batwara uko ashatse bagaca bazana abantu b'iwabo kubera ahantu hamera aho hantu rero ubundi wumve n'ahantu hamera bafite muri iyo Lac Chad baraba ntwa buduma bararoba cyane gose bakadandaza amafi bagaca bazana abantu iwabo bagatwara amatongo hari ingwane z'amatongo nazo zica zizamo umva honye hari abahonwa amacakubiri bakomeye atuma bya bibandaye bikomera hanyuma hari ikindi kibazo mbere yuko akumva ino mu basirikare bagenda kurwana ntibarimwo niyo ngorane nabo ba Fredi wo muri Afurika barakwiye no kubyumvira abavuga bati ya agenda kurwana abantu bazi aho hantu uwo ni umuntu w'umuyibo aguye mu bumana uko mu Nigeria ukazana umuntu w'umuyoruba ukazana umuntu w'umuhausa bagende kugwana ni hanameze na kimwe ni bugaragwa ntibazi nanye bashitse rero nkuko yavuze Freddy bashitse bagasanga abantu babona urumva n'abantu basanga baraho cyangwa batara bacha bavuga ngo murakorana na Boko Haram bagaca bakubita bakabica ingorane biguma biduga yego gusoma gusoma Korani barafasha bashira bakoresha mugabo mu gutwara izo ntara zose muri Kameruni ntibashyiramo abo bakanuri baho ntibashyiramo mu gisirikare hoho nta ngira ntibarimo barakumirwa ingorane ga nizo nyine zikumirwa mu mpande zose.
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo yo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 90.0,
nayo kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Ego ambassadeur Frédéric Sinzuno musi aho nasomye kuri internet kuri ya mu Abubakar atwara Boko Haram yavuze ko igitero giheruka aho Katsina muri Nigeria bagikoze kwera yuko inyigisho ziva mu bihugu byo mu burengero bw'isi ziteye kubiri namabwizwa y'idini rya Islam baranabigaruka ko n'iryo zina Boko Haram bavuga ko ico gisigura yuko izo nyigisho ari aramu ari kintu kibi cyane gose bizokunda ko intagondwa za Islam zironka ico zipfuza.
Murakoze cyane gose nibaza yuko hari kintu cyatumye izo nyeshamba zivuka hari kintu cyabitumye mu bisanzwe mu bihugu aho leta yitaho abene igihugu ikabitaho cyane gose ikabaha nk'ubunye bakumva yuko nabo bari abana b'igihugu ikubaka amavuriro ikubaka amabarabara ikabateza imbere ibyonye ntibibaho nibaza rero yuko aho onye niho tugomba kuronderera igisho kuri izo nyeshamba mugabo nibaza yuko mu misiri imbere n'iki byose ikintu cyihutirwa no kugabanya ubushobozi bw'izo zabo bantu kugira ngo zagume bagwira kandi bakomera kuko ikiteye ubwoba ni uko hazogera igihe usange nk'amaleta yacu ari mu bisagara bikuru bikuru gusa mugabo ugiye kuraba ruguru usange n'aba bantu nibo batwara igihugu ibyo rero ni atari ikintu bagomba kuzohagurukira kugira ngo barabe ukuntu batuza izo nyeshamba siyake yabuze ikintu gihambaye cyane rwose akavuga ati abasirikare bajya kugwana bajya guhangana nabo bagwanyi kenshi usanga ari abantu batazi aho hantu urumva abavuye nko muri Niger Delta bakamusaba ngo najye kurasa abantu bo muri Noro ntaho basaba basaniye ntaho bahuriye nibaza ko icyo nacyo ari ikintu umuntu azaba kuzararaba kuko by'ukuri utafite ku mutima utahazi bigoye nibaza ko ikintu bamaze iminsi bagahagira bayaga bavuga bati ahubwo abantu bo muri ako gace nibo bagomba kujya kubatuza perezida wo muri Chad nibyo yakoresheje muri iyi operation yakoresheje abantu bava hariya muri ziriya ntara zihana imbibe na Nigeria mugabo rero nawe yashabiye mu nyuma arashaburwa n'uko umenga bamaze kujya amaze kubasuguma muri Nigeria aba Nigeria ntacyo bakoze kandi tuzi ko afite igisirikare gikomakomeye nubwo ko hari ingorane nyinshi zigomba gutotorerwa umutwe na leta twe turagerageza gufasha uko dushoboye kose uko tubibona mugabo by'ukuri iki ni kibazo kigomba gutorerwa umuti na leta ya muri Nigeria na leta ya muri Cameroon na leta ya muri Niger na leta ya muri Chad akanyuma nagira mvuge ibihugu byose bimwe tuvuze kandi ibihugu bininiya cyane biraze muri ukuntu ibihugu bingana naba nka Cameroon niyo ifite ibibazo bidashize uko bingana bafite ikibazo cya cyo bafite umukuru w'igihugu amaze imyaka ingahe ku butegetsi 40 hafi 40 bafite ibibazo by'amatora bitageze neza bafite ibibazo cyo muri muze ya y'abangrophone bafite nyinshi cyo cha Boko Haram n'ubuga igihugu umutwe wacu sihuri waje kwa Nigeria Nigeria nayo ifite Nigeria igihugu cy'ingora ni nyinshi cyane gose y'ubwoko bwinshi intara yacu yose ifite ingorane zayo wagenda kwa bacaje naho nyine hari umukuru w'igihugu amaze igihe kirekire nawe nyine mu misiza afise ikibazo cerekeye ekonomi ikibazo cerekeye inyeshamba zigwana muri ku mupaka na Sudani mugabo wewe arabyumva yuko agomba arabishyiramo ingufu cyane rwose hama rero bacuronka Niger Niger yoyo ihanzwe n'abateroriste bazaba muri za Mali na Burkina Faso hanyuma igacuronka rero n'ibibazo n'amatora agira ati nubwo ni bihugu usanga kenshi abatwara umutwe wawe ukagomba kugonya Boko Haram cyane rwose mugabo bafite izindi ngorane nyinshi yuko bazokenera umuntu abafasha mu misiri bakoze
hamagamba sadyo uruharanya mukuru rugaca ruba urwande nimba abo bategetsi nabo basanzwe bifite ibindi bibazo biba hanze
eh none nta kundi nyumba kujya amabanga yo kuyobora igihugu uje samabanga yoroshe mugabo bagomba kubihagurukira kuko nkuko nabivuze ikintu cyambe rutinya nuko amareta yacu aba yitwa leta mu izina ariko atana kimwe kimwe na control wuni nakubwire urazi no muti muri Somalia aho twarubutse ingabo kuza gufasha leta iri mu gisagara cya Mogadishu no kunyigwa mikuru ibisagara by'intara ariko urabye nka ruguru hose urabye ruguru hose hariho leta yindi iyo we n'abashababa iyo leta yindi nayo itoza akori iyo leta irita abanyagihugu urumva rero ikibazo gikomakomeye kandi naho hose uzoraba naho hose abo ba Boko Haram bari basanga batanga ama serivisi babura abantu hari umuntu bigeze gufata baramubaza ati none wowe ko ari gukunda iyo Boko Haram acavuga ati ngo jewe ngo iyo shwanye ngo n'umugabo wanje cyangwa ngo bakandenganya nta icyo kibazo muri Boko Haram ngo bacaca urubanza ngo ntirumara iminsi ibiri ngo bamaze kuruca ngo ndabitwaye muri leta bifata imyaka uracumva icyo kintu
baratunganije gushika naho bashaka imanza z'abantu
baraca imanza
atoza makoloni
ni leta muyindi rero
leta yigenga ba mu gihugu ijya mu kindi
hanyuma none ga fiacre kubwawe nawe ukabona ko hokugwa iki uri ku rubuga urabona bera hokugwa iki kugira ngo kino kibazo ntumva gikomeye kuko nimba batunganije ku buryo bashobora no gutunganiriza abanyagihugu ni kibazo kizava kigorana hokugwa iki kigakugwa nande ahanye
ega batunganiriza abanyagihugu Diane baratoza makori baracimanza baruka amashuri baratanga amazi ni kibazo gikomeye leta rero ndakigaruka kwico hanyuma ari ingorane rero mbega leta abantu bo bari muri leta barashaka ko bihera ko baba mu mazu yabo erega abantu bose baza gukora mu mazu yabo bakodesha imiduga yabo bakoresha ibintu bikomeye rero mahera menshi yari yo mu ngwano ibigwanisho birakeneye kudandazwa hanyuma rero ikibabaje jewe ibyo mbona bikure ndabona yuko menga abantu b'abanyaburaya namba batinya abayandu yibukene buzo bakaje babo bya migration mengari wa vita yo cyane gose ya abanyamerika abongereza abafaransa abaholandi igikomeye nibyo ambassadeur ngoga yavuze ijya yavuze stabilisation du bassin du lac Tchad la stratégie iriho yoronka mahera harakeneye rero un leadership vraiment africain yo bifata mu maboko iyo rero no kuyisengera ko umugani we basingwane bose sinzi ko iteza kuva mu karere cyangwa yuva n'ahandi abanyafurika bagafata ikibazo mu minwe akaba ugushaka kuko niyumvira yuko abanyapolitiki n'abasirikare rero muri ibyo bamwe batinya gupfa mu ngwano abandi baba bafitemo inyungu iriga barahembwa sinzi neza ko barahembwa nitwe yaga aho cyangwa arakubwira bati njye gukora cyakorera nayo muri Somalia baragwana urabyumva ko tubura abantu bari kubaragwana ino nguko yavuze yarigiye ubu cyade arabakubita bajabutse muri Nigeria nta n'umwe yariho umva cyo bagaruka rero n'icyo mbona niyo ruzeye abanyafrika bagiye hamwe bagahaguruka namba umuntu yova atava muri akarere bakavuga ati twebwe tubiri tubonye abantu mugabo waje kugwana gusa utsinda ku bice 200 kujana 180 kujana n'iyindi niterambere n'ibidukora by'ugusansibiriza n'iri n'ahandi amashyirahamwe mpuzamakungu aruzuye muri kirya ntara yaractade n'ibi menshi cyane rwose mwangu ubu hajemo za covid nta muzungu ajayo na mbere ya covid nta muzungu ajayo akora abirabure gusa kubera abasa n'abandi birabure baho urumva nayo adatizi ko akora byose kugira bubakire amashuri abantu kugira batere ibiti kugira baronke imbuto kugira urumva ntumenya yuko amahera makungu ashyiramo afasha abanyagihugu rero iyo strategie de stabilisation de base de l'acte yoza ifisemo gushaka abo bantu kuri bogwanywa hakajya mu iterambere mu banyagihugu ibyo birashobora guhagarara yo kwira hose cyangwa ibimere nk'uko abivuga leta zigume mu gisagara gusa hanyuma ahandi bagume bidegenze
ego ambassadeur Fred Ngoga ibyo Fiac avuze murabyumvise iryo shaka ryoboneka Afrika umwe bwa Afrika iyo tuvuze Afrika twumva umwe bwa Afrika ubiki ico kibazo mukacigarurira gusumba uko biri canke Boko Haram yosezererwa Burundi
ega umwe bwa Afrika buriya anye bumeze nka Afrika no kuvuga abakomeye dufite abadakomeye cyane dufite abafite uburyo adafite uburyo buriya banashaka kugira ngo ubahuze abakuru bose b'ibihugu ngo bumvikane kuri icyo kintu kenshi na kenshi haramo n'ingorane hacajyamo n'ibintu bya politike bakavuga ati ndega basha ati kubera iki ariko bitaho gusa ako karere ka Boko Haram kuko ataraba kandi utundi turere mugabo tumaze iminsi tugerageza kugira ngo n'ukuri icyo kibazo tugishyire imbere mugabo nagenda ababwire madamu urabye uno munsi mu bihugu 55 bigize ubumwe bwa Afurika hafi 45 biri mu ngorane hafi 45 biri mu ngorane urumva turi mu bihe bigoye cyane rwose kandi izo ngorane ziterwa n'iki ziterwa no kwitaho abanyagihugu no kutashyira inyungu z'abanyagihugu imbere urumva ubu rero hoho hajemo rero n'ibiby'indwara iki kida cya coronavirus ubutunzi bwacu bumeze nabi nukuvuga iki nukuvuga yuko aba bajene benshi badafite akazi n'iki byose badoca baba abantu boroshe guhenda kugira ngo bajye muri iyo migwi rero nukuvuga iki nukuvuga yuko icyo tugomba kwitaho nyamukuru ni ukuraba ukuntu dukomeza za leta zacu kugira ngo zikorere abanyagihugu kuko batutabikoze unye hariho abandi baduza kubikora yabibuze Fiat kandi nako ndabivuga ubundi urabye hose n'ukuri n'abantu barubaka amashuri barakimanza n'abantu baratoza ikori kandi ikori batojeje baguhaye tike ukamenya yuko uciye ahantu bigaruriye ntawe ugukorako urumva icyo ariko arakora ariko akora ibyo leta ariko gukora ikibazo nyamukuru n'ukuntu twokwiyumvira ukuntu nitwa tuzotsinda izo nyeshamba ni gute turaba ukuntu dusubira kwiyumvira leta muri Afurika leta igashyira koko inyungu z'abanyagihugu imbere mugabo ku cyo kintu cy'abazungu nawe karavuga Fiacre umenga niwe wabyitahe kurusha reka ntitwirihete burya hariho nabo byorohera yuko tuba turi mu ngorane kuko icyabyoroha no gusahura n'ibyo basahura urabibona ajya hanyuma nabyo yavuze ati yego baratinya migration mugabo hariho n'ibindi bari bajyanye si urukundo rw'umunyafurika cyane cyane ibyo nabyo tukome tubimenya yuko hari abantu biduhera ko tugwa amatwi mu ngorane twaba dushamiranye rero ni ibintu tugomba kuzokorera ku mugabo twebwe muri ubumwe bwa Afurika ni ukuri turagerageza byinshi ajya nuko abantu bataba babizi mugabo navuze nti ubumwe bwa Afurika burya bumeze nka Afurika burafite ibihugu bikomakomeye burafite ibidakomakomeye burafite amatati hagati y'ibihugu mugabo iyi myaka yose uko twacamo sinababesha ibintu ntibifashe neza mugabo nibaza yuko nk'uko abashinwa bakunda kubivuga ati bujyanye mu ngorane zose haba harimo ujyanye akajya kugukuramo ikintu
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turasa nk'abasozera ikiganiro muri sangacu no munsi mumva iriko kigaruka cyane ku vya Boko Haram abatumire bacu bose bakorera mu koreramwo bamwe bari barimo abandi babikoreramwo imbere ko dusozera fiacre ico gihugu ahari Boko Haram uri ku rubuga biroroshe kwakora nk'umumenyesha makuru none ko umwatubwiye
ati biragoye cyane kuko baumva uzana abantu bavuga ibyo batavuga ibyo babesha contre-leur narratif urumva barababara iko nizoroshe umugabo urumva akazi nka kandi kose hamari nk'ingorane baranatu baratelefona abamenyesha makuru bacu aho bashaka kuvugana kuko nta ngatwe ntibaduvugisha kuko bavuga iki gikanuri umugabo urumva batubwiye twese twabwiye ati nimwasubira kuvuga ibyo tuzobatera bagatelefona ababyeyi babo aribo batelefoni umubuduma umutama barinda nkabo ati yagiye gukora akazi kiwe muraza mutware nta nicyo nkimaze ati barambitse ntacyo uzowamugize nyamuhungu namubwiye ati none we ntugire ubwoba n'akarorero ko nibatelefona benshi none ntugire ubwoba ati none ngire ubwoba ko ndiko ntibaza barahitana kuko nariya nari mpfuye umva ni ku birometero 300 urumva ni uko ni abantu bihebuye yego barabatera ubwoba n'ahandi umuntu atera ikambi yonanirwa ni radiyo baracyabirekeye haragoye cyane cyane nk'abantu b'abadamu bobona abakobwa bobo babafata nabi cyane rwose abahungu byopfuma umudamu ajye kubwira mu iradiyo babita amazina mabi cyane rwose nkababwira kuri iradiyo kora abantu bataye imico rero nishaka kuvuga fete abagore kabisa bobo uje gukora ni nacyo gituma hari aho turondera miryango imwe aho babuduma ukamara imyaka 3-4 wabuze umuntu w'umudamu umaze gukora abahungu barahungu basanga bahihera bakaza bagakora ku bibazo wambarije biragoye gukorera muri
hanyuma tugarutse kuri kimwe mu bitero vya nyuma vyakozwe na Boko Haram aho muri Nigeria leta iramaze kuvuga yuko ibikorwa vyo gutabara bari abana b'abanyeshuri bo kwishure igiri ryo mu karere ka Katsina vyatanguye gukorwa na polisi hamwe n'abasirikare ambassadeur Ngoga murazi ingene ibintu bikorwa vyiterabwoba mu kuca yano hino hari icizere mufise yuko bari abana barenga 300 bazohava bava amahoro mu vyaha vya Boko Haram
urumva sindi imana sinobivuga gucyo nyuma gacyo nababwira nuko ndazi yuko abantu bari kwaragerageza byose uko bishoboye kose kugira ngo bashobore kwagarura ndazi yuko na guca Nigeria bishoboka byose ikigo cyafashwa n'abongereza n'abazungu n'abandi bose mugabo nagira ndakubwire ni igituma nari mbuze gucyo ni kubera ba bakobwa ba Chibok Girls bamaze imyaka kugira ngo irenga bazatora umwe hirya no hino mbona bisa ntibarabatora urabibona rero mbonye bijya byabaye kuri bajya bakobwa b'abakibok girls nkiyumvira abana batwawe bashika 300 ni ukuri birateye amakenga cyane rwose kandi sinzi yuko bazoshobora kubatahukana bose mu bavyeyi babo basubire iwabo
ndashobora kunganira ibyo avuze kuko nari ndiko ndavugana n'umudiplomate hanyuma nkahesha gato mugabo ibyo avuze n'ibyo cyane rwose kandi ni byiza kumuntu akora akazi nk'ako avuga ibintu nk'ibyo kuko nibyo avuze bya Shiboka baracyari iwabo abakobwa batwara erega abavayo hari abasigara baca babavuga ngo barataye akaranga hari abakiriyo biragoye kumenya hajya amaradiyo twumvirize ugasanga avuga ururimi rumwe ntikumvirize n'ibindi byose umaze ikibazo ati none wizeye ko bajya abahungu batwaye bazoshobora kubagarukana indege zamaze ko ziraguruka gutanga amakuru amaransenyema iki bagatera ushobora gusanga mu gitero gikurikira bajya abahungu bazotera bazanye na Boko Haram biragoye cyane rwose umugore wiwe leta zidahagurutse zo nyine ngo zitorike ikibazo cy'iterambere cy'ikumirwa cyo guhohotera akazina muntu abantu bazoguma bagenda
yego hanyuma rero mu gusozera ambassadeur Frederic Gateretse Ngoga akajambo ka nyuma n'akahe haba ku banyagihugu muri rusange haba ku banyepolitike haba ku badiplomate kuri kino kibazo cy'iterabwoba akajambo ka nyuma n'akahe
akajambo kanyuma navuga gusa ni uko naho bigoranye ntawo kwihebura nibaza yuko turiko turakora ibishobotse byose kandi nazo kora amareta ya Afrika yose karakora ibishobotse byose kugira ngo turabukunde ico kibazo tukikemura kandi kenshi hajya natwe bwo twagwa mu bintu n'intambara zaba ziri gwacu mugabo ugasanga twagwa mu bintu bitatu raba ari intambara z'abandi sinzi ko ubirabye nk'ibintu by'iterabwoba muri Afrika hose ni ibintu byaje biva hanze ntibyari wacu nibwo nibyo turafite ingorane zacu mugabo nk'ibi bya Al-Qaeda ibya Islamic State ni ibintu byaje biva ahandi ikindi nagomba kuvuga gusozerera ko bihambaye kubarongoye abandi kubatwara ni ukuvuga yuko abanyagihugu bo muri Afurika uno munsi ntibakicyemera uko batwawe muri kahise ubu bashaka leta zibakorera pana bo gusa gukorera leta bashaka leta yitaho mu byerekeye amagara mu byerekeye agati y'akazi na muntu mu byerekeye ubutunzi mu byerekeye ubutabera cyangwa imanza kumva ibyo byose barabikeneye ni ukuvuga yuko tutabyitayeho ingorane zo tuzibona cyane rwose muri Afurika n'ahandi nicyo navuga murakoze cyane rwose
Gofia Krenel akajambo kawe kanyuma kuri kino kibazo cy'iterabwoba muri Afurika yose naka
ajele kuri nyo bandiko ndakaza nase kukotesha umwanya usubira mu byo Fredy ngoga ambassador avuze ni izo nyine nuko amareta ashyira imbere inyungu z'abanyagihugu n'ahandi bazokwemera kuguma batwagwa gutyo maze batwagwa na wambere aje akora byinshi cyangwa tukakora bibi akajambo kanyuma no kubifuza umwaka mwiza nawe nziza
Gorakoze cyane nuko rero Fiacre Munezero nibutse ko twara radio yitwa Radio International Ndarason ikorera mu karere karimo ikiyaga Chad gikikuje n'ibihugu biguriyemo Boko Haram iyi radio mugambi w'ishamwe Okapi Consulting yashinzwe ngo ifashe mu gutuza iterabwoba mu bihugu bitandukanye bya Afurika na cyane cyane ibiguriyemo Boko Haram uri ngaho i Maiduguri ku murwa mukuru intara ya Borno muri Nigeria Maiduguri naho Boko Haram yavukiye mu 2012 Fiacre wakoze kwitaba kino kiganiro cy'ijuru rya Amerika ejo nitwongera kukwikora ko uzobikora nk'uko wabikoze no munsi
nzobikora Diane nari menyereye ngira ibiganiro none ko tamwe kuzoranshira mu nzohora ndahanyuma ndashimiye cyane gose hanyuma ngorera muri cyaze hanyuma nkaba none ngaba muri Nigeria ko yatwatize ibiro ndakunda kuhaza ndakoze rote ndashimiye cyane ndategwe na Fredy Ngoga
Ego, reka natwe bw'ijuru rya Amerika dushimire cyane gose Ambassador Frederic Gateretse Ngoga mutwara igisata kijeje gukumira amatati mu ryango umwe bwa Africa Union Africaine Gateretse ndibutsa yuko mwanakoreye umwanya utari muto muri Amisom mu gisata cyo kurwanya iterabwoba mwakoze kukanya mwaduhaye Ambassador Ngoga ejo ijuru rya Amerika rikabikora ko muze mutwitabe
urakoze cyane Diane kandi nagiye no kumva Fiacre najyewe no kumva abantu bacu basigaye bakwira hose ku isi n'umwe n'ibihugu bya Afurika kuzana amahoro cyane rwose biraryoshe
abandi dushimiye inshuti bakunzi ni mwebwe mwariko mutwumva muherereye ijya nino ku isi kino kiganiro muri isanga cuno munsi mwagiteguriwe mwongera mugishikirizwa na Jewe Diane nini nahazwe ku izina ry'abagenzi banje ndabike bantu ndabipfuriza kubandanya muranirwa mu byo mwimo byose naho ubutaha
Yabaye isubizo cyacu Mugutangi jambo Mubanyagihugu yo Yabaye isubizo cyacu Gushikiriza cyo tugona turayaga tugahuzanyo ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu Gutera igihugu cy'Uburundi
yabaye isubizo cyacu ugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu